Eri Nesud Amerik. Ijwi ry'Amerika ribandanye ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC abadutaza amatwi muri iki gitondo namwe mwitangura kutwumviriza namwe mwatangiye kutwumviriza kuva mu gikanguka twongeye kuba ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki zitatu y'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishinikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi makuru yo mu karere k'ibiyaga binini muhuza bikogwa w'imigambi yo kugwanya ikiza cha Ebola muri Congo yatangaje imigambi yo kuyihasha ku buryo yoba yahagaze mu mezi atarengane mu bafatanya bikogwa bataziguye yongeyemwo ubushikiranganji bw'umutekano mu gihugu n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana ari ku mupaka wa Goma na Gisenyi
umwaka urirenze icyorezo cya Ebola cyadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nshuro ya 10 gusa n'icyo cyorezo gikaze gishegeshe kigihugu kikaba n'icya kabiri gikomeye mu byabayeho mu mateka y'isi ubu kimaze guhitana abasaga 1800 mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo atangaza ingamba zivuguruye zo kurwanya icyorezo cya Ebola umuhuza bikorwa w'iyi gahunda Professeur Jean-Jacques Muyemba avuga ko Ministeri y'umutekano mu gihugu n'iy'ingabo zigiye kuba bafatanya bikorwa bataziguye ni ukuvuga bakorana n'abarwanya Ebola umunsi ku wundi mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaganga n'abandi bakozi by'umwihariko mu bice bimwe na bimwe byagiye bigorana kuhageza ubufasha kubera umutekano mucyo uhaboneka Professeur Muyembe.
Nous avons connu beaucoup de problèmes.
Twagize ingorane nyinshi kuko Ebola ni icyorezo gihererekanywa binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa kuramukanya nawe. Kuyirwanya rero ni ngombwa ko abaturage babyumva neza kandi bakitwararika. Ariko uruhare rwabo ntiruragaragara. Tugamije gushishikariza abaturage kugira uruhare rutaziguye mu kuyirwanya. Ikindi ni uko ha mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iya Ituri hari ibibazo by'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro yajujubije abaturage kubera izo ntambara z'urudaca ubugome bw'iyo mitwe y'abarwanyi n'iki cyorezo cya Ebola rero byateye urujijo mu baturage bituma batumva neza icyo basabwa cyakora hari intambwe imaze guterwa uburyo abaturage noneho bakwitwararika amabwiriza n'ingamba zafashwe na Minisiteri y'Ubuzima Professeur Muyemba avuga ko na Minisiteri y'amashuri abanza n'ayisumbuye igomba gufasha mu bukangurambaga ku cyorezo cya Ebola abanyeshuri n'abarimu bakaba intumwa ku miryango n'abaturanyi hari n'icyo asaba abanyamadini n'amatorero
Dieu a donné l'intelligence
Imana yahaye abaforomo n'abaganga ubuhanga kandi bubahera kugira ngo bavure abarwayi rero hari indwara z'ibyorezo kandi kurambika ibiganza ku bantu ni imwe mu nzira z'indwara zanduriramo murabizi mu minsi ishize hari umupasiteri wazize Ebola hagize n'abandi bapfa muri ubwo buryo baba mu by'ukuri bazize ubujiji kandi igihugu kikaba gihomba turashaka kurandura ubwo bujiji muhagarike kurambika biganza ku bantu niyo baba atari abarwayi ba Ebola ubu rwose mubireke kuko Imana yahaye abaganga iyo mpano yo kuvura ntimukwiye kuyikoresha uko bitari Professeur Jean-Jacques Muyemba avuga ko bazajya bagirana inama mu buryo buhoraho n'inzobere zo mu bihugu by'u Rwanda Uganda n'u Burundi mu rwego rwo gusuzumira hamwe ibikwiye kuba bikorwa kugira ngo Ebola itagera mu bihugu bituranyi ni ku nshuro ya kane ingamba zo guhangana na Ebola zivuguruwe hagamijwe kongera no kuvugurura ingamba zatuma iki cyorezo gihagarikwa burundu hagati aho akanama k'umutekano ka Loni kamaze gutangaza ko gahangayikishijwe bikomeye n'iki cyorezo cya Ebola muri Congo OMS iheruka kuvuga ko ari icyorezo gihangayikishije isi akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kavuga ko hakenewe ibikorwa byihutirwa mu gukumira no kurinda iyi ndwara mbere y'uko igera mu bihugu bituranye igahitana benshi ndetse igahungabanya ituze ry'ibihugu byo mu karere itangazo ryasohowe n'aka kanama rigaragaza impungenge zikomeye z'umutekano muke mu bice byiganjemo Ebola aho abaganga n'imiryango y'ubutabazi bagabwaho ibitero ibikoresho byabo birimo amamodoka ibitaro n'ibindi bikorwa remezo byifashishwa mu guhangana na Ebola bikibasirwa aka kanama gasaba ko inzego zibifitiye ububasha zashakisha ubagizi bana bibakabiryozwa kanasaba kandi ko abaganga n'abari mu bikorwa by'ubutabazi bagera ku barwayi n'abandi bakeneye ubufasha bose nta yindi kirogoya kandi kagashimangira ko amategeko mpuzamahanga abuza mu buryo ubwo aribwo bwose ukwibasirwa kw'abashinzwe ubutabazi ndetse n'ibikorwa remezo byashyizweho bigacungirwa umutekano kandi bikubahwa nibutse gusa ko umugore n'umwana b'umugabo uherutse guhitanwa na Ebola bakirimo kwitabwaho mu bitaro bikuru bya Goma Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi rya Amerika
Naho kunkuru yerekeye Burundi imvukira z'igisagara cha Bujumbura ntizakira neza kugene abitoza mu mabanga atandukanye muri ako gace k'igihugu baba atari imvukira zaho babishikirije ejo kwa gatanu abategetsi bo mu bushiranganje bw'intwara yo hagati bari bagiye gusigurira abajejwe intwaro ibiri mu ibwirizwa rigenga amatora yo mu mwaka w'2020 inkuru ijwi rya Amerika rifashijwe n'abakunzi baryo mu Burundi mushikizwa na Desire Hatungimana
Zimwe mu ngingo ziri mu ibwirizwa rigenga amatora zasiguriye kuri uno wa gatanu abaserukira abandi mu gisagara cha Bujumbura harimwo izogenga ba mustanteri inyuma y'amatora mwaka w'2020 mu gihe mu ibwirizwa ryahora ba mustanteri bahora bafata ingingo babanje kubaza inama nyobozi ya komine ubusiko bizohora bigenda mustanteri azohora afata ingingo atawabanje kubaza ibitera makenga abanyagisagara
kubera atazwakora yari umwe executive ugaho uwe niwe agiye kugira ijambo rya nyuma kibazo yafise est que comme ya hawe le plein pouvoir arashobora kuvyanga byose kubera ariwe avuze en dernier mot
ujejwe imigambi mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu aratahura imyitwarariko yabo baserukira abandi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura iri defense niyunge ko akavuga ko naho biruko amategeko atomora ibihano kuri ba mustanteri bazoba bakoze amakosa
naho mustanteri bahaye washa la loi communale niyo manuel de procedure administrative et financière nizo bizoza kupisiza neza iyatike ibintu bizogenda no de balise rero zosana la loi communale zisange n'uyu manuel de procedure no bizo formation ya kuse
ikibazo kijanye n'abitoza mu gisagara cha Bujumbura kandi barategwa amakenga n'intonde z'abitoza mu migwi itandukanye bavuga ko badatahura ingene izo ntonde zishigwa ko abavuka mu zindi ntara z'igihugu abavuka muri meri ya Bujumbura bakumiriwe
mwagiye muratomora neza ku nzito y'abantu boshobora kwitoza abantu bashobora kwitoza cyane cyane n'aha muri meri ya Bujumbura urabona yuko bizana ingorane ugasa abantu bamwe bamwe bamanutse ejo nibo bari kuratwara amakarte yacu ibyo bintu n'ibintu bibabaje kandi rusizi mu macane twebwe bene meri
umuyobozi ajejwe iby'intwaro mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ntaca kure mu kwishyura icyo kibazo kijanye n'intonde Jean Bosco Maneno avuga ko icyo kibazo cobarizwa mu migambwe abantu barimwo
mukaya na muri meri ya Bujumbura naho batuze nawe yaje ikobona ko bigoye kuko ni gisagara cyo mpadikira ifite shizinga kuko nguko bigoye kuvuga indega n'ibicyagiye namwe mero mu itegeko usesanguye neza nta hantu hamwe ibyo bita gusanga
muri bishasha biri mu ibwirizwa rigenga amatora mwaka w'2020 harimo ko uzokwitoza nk'uwigenga atakiri mu mabanga azosubirizwa n'umunyamugambwe ibitera kandi amakenga abanyagisagara bagasaba ko uwo yigenga akwiye gucungerwa cyane umutekano wiwe
uyu yigenga by'ukuri azaba yizigiwe bikomeye turaje amajwi bamusaba niyengeranze ko ataza kuronka 40% yaho azoba yitoreje ariko nchasanga ndiko ndaraba kubw'inyungu zindi uyu muntu ari fragilize cyane hariho umutekano we n'uzoba ukwiye neza inyuma haba bavuze yuko abandi bazoba bafite abazobasubiriza mugabo we ntazoba afite uwo musubirira kandi birumvikana kuko azoba ari n'uyigenga ntazoba afite agati nyuma yiwe ahubwo warubaye ibinani rw'abigenga kandi bitemera amategeko ndavuga nti rero jewe igihe nabona umusaba kubera yuko abantu bashobora gusubira uyu muntu bazaba bavuye mu mugambwe runaka wabaye warose amajwi yemewe mu nama nshingamateka mugabo uri munsi y'indi migambwe yarose amajwi menshi ko uyu muntu yokingirwa cyane ku mvo imwe ibibanza turaje iyo ni biganirwa n'ingene birondegwa mbega uyu muntu neyo hava agira ingorane hamwe aturukingirwa cyane kubera byamaze kubereka ko umugambo ufite amajwi make cyane ushobora kwibukira kirya kibanza uyu muntu akagira ingorane
Jean Bosco Maneno ajejwe iby'intwaro amategeko na politike yishura icyo kibazo mu majambo make ko azoba yatowe nk'uwigenga azocungeregwa umutekano nk'abandi barundi
mbega zijya ntonde zose z'abanyamigambwe ntonde y'epetite mbega zijya ntonde ugira nk'ubu dutsina kano mukura muri iki gishikiri
Ikindi gishasha muri iryo bwirizwa rizogenga amatora mwaka w'2020 nuko bamwe mu bari mu mabanga y'igihugu nk'umushikiranganji wa mbere na Babura Matari batazoja mu manama y'amakomine. Ibwirizwa rigenga amatora mwaka w'2020 ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kwigenekerezo rya 2020 ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'2019.
Kwa twumviriza muri uyu mwanya izi nkuru zibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura, kuko leta y'u Burundi yabujije abamenyeshamakuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru. Ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umumenyeshamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Namwe aho muherereye muze mudushikiriza amakuru y'ibibera aho muri, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, uwo ni umwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
turi no kurubuga rwa internet rero radio yacu vewa.com naho mushobora kuhasanga amakuru n'ibiganiro byose tuba twabateguriye tujye mu Burundi. Bamwe mu baganga bishyize hamwe bashinga ikigo kizajya gipima kanseri bakoresheje ubuhanga butasanzwe mu gihugu cyabo. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri mu Rwanda.
Kuri uwa kane niho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwuguruye ikigo kizopima indwara za kanseri. Muganga Jean Marie Harimenshi akirongoye avuga ko kizanye ubuhinga bushasha buzokunganira icyari gisanzwe mu bitaro bya Wahaled.
Icyambere kije gupima kanseri ikigo cyari cyasanzwe tuvuga ko cyari muri Université y'u Burundi muri hôpital ya Wahaled, mugabo bari basanzwe bafite ingwane zitari nke, ariko iki kigo kije gusahiriza icyo kigo cyari muri hôpital cyari Université y'u Wahaled, kandi iki kigo cyacu kizanye ubundi buhinga butari basanzwe, kuko twebwe dusanzwe dukorana na Université de Lille mu Bufaransa. Igihe tugize ikibazo icyo tudashoboye cyo tukirungika mu Faransa kugira abadufashe gutora inyishu.
Umwunganizi mushikiranganji bw'amagara y'abantu arashima ko biyumviriye gushinga icyo kigo. Muganga Jocelyne Sanzerugeze avuga kandi ko bazoshigikira mu kwigisha abaganga ku buryo bwo kunayivura.
Bazoheza rero bafashanye icyo kigo cyari kiri mu bitaro bya Wahaled, ariko cyari gifite ubushobozi buke bwo gupima ibyo iki kigo gishoboye. Bazoheza bafashanye, hariho rero no kwigisha abaganga bifuza kwijyanye no kupima kanse n'abiga kubijyanye no kuyivura. Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu turiko turarondera abifuza mu baganga bariko baraheza muri ino myaka kugira ngo baje kunonosora ivyo vyigwa, tube dufise rero abashobora gupima n'abashobora kuvura.
Amakuru isoko ryacu rikura mu baganga nuko abagwayi bahora barinda kurindirizwa umwanya muremure inyishu ziva mu bipimo vya kanse, bamwe kikarabashikira bamaze kwitaba Imana. Afise amikoro nabo bagaca basimba mu bihugu bifise ubwo buryo bwo gupima bukwiye. Uyu munyagihugu arashima umuzo w'iki kigo.
Ahubwo ikigo nk'ico turashima cyane, kuko n'abarundi basanzwe bafite amikoro make. Nk'iyo umuntu yagwaye iyo ndwara rero bica bigorana ingene afata amadeplacement aja hanze agirane. Nubwo mwumva ngo ni hatoya mu Rwanda, si hafi kuko n'amafaranga bakoresha si n'amarundi, n'amafaranga yahariye kandi afite agaciro. Rero usanga bitwara uburyo bwinshi cyane n'umurundi mu munyagihugu murundi atarafise uburyo bwari busanzwe ari bukeye cyane. Rero tuvuga ko tuvyakiriye neza cyane, ahubwo ibigo nk'ivyo bisanzwe bivura indwara nk'izo zirinda kuvurirwa hanze cyo gwizwa mu Burundi kugira ngo umunyagihugu murundi ntabandanye avunika.
Urongoye iki kigo kigiye kuza kirapima kanseri, muganga Jean Marie Harimenshi avuga ko bazokorana n'ibitaro byo mu gihugu hamwe n'ivyo hanze kugira abagwayi bashobore gushikira abavuzi vuba.
Dukorana n'ibitaro binga mu gihugu cyose, gupima ni ikintu gikomeye kugira umugwayi amenye ko arwaye kanseri. Cya dukorana n'abandi baganga bari ngaha, hari abaganga bari bakuza babyinonosoye ibyo gutanga imiti, turakorana. Ariko nashaka kubasigura yuko si abagwayi bose afite kanseri akeneye imiti. Hariho umugwayi afite kanseri akeneye gusa ko bamubaga, nayo abaganga babaga i Bujumbura barahari no mu Burundi hose barahari, ariho abagwaye afite kanseri bakeneye imiti ikomeye y'ibita chimiotherapy byose dafite mu Burundi hariho muri ibihugu duhari mbi hariho bayifise turabarungika bakagenda
ikigo kizopima indwara ya kanseri kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura muri komine Mukaza kivuga ko citunganije mu bikoresho kikaba cyatangwe gupima icese kuva kuri uyu wa kane.
Desiree Hatungimana uri mu Rwanda urakoze kuri iyi nkuru tugejejeho cuti zacu mbibutse yuko kugira ngo ijwi rya Amerika ribashe kugera kubagezaho inkuru zo mu Burundi iradio rero yanyu yifashisha abanywanyi bayo bari mu Burundi nyine kubera ko leta y'u Burundi yahagaritse abanyamakuru bacu ibabuza gukora akazi kabo niyo mpamvu kandi inkuru ziturutse mu Burundi muzigezweho n'abanyamakuru bacu bari hanze y'u Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuturage w'umunyekongo nyine umaze imyaka 36 ashinze idini Mabita Malkia wa Bubembe muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo yatangiye kwiyita Imana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Imperi y'abayoboke bayo baje baturutse mu bice bitandukanye byo muri Congo, u Burundi, Tanzania. Iyi mana yitwa Bulanga Alimasi Tatawa Isererwa yari yitabiriye igiterane cyo kwizihiza imyaka 36 ikanisa rya gatatu rya Marikia wa Bubembe ritangiye. Yavuze yuko muri iyi myaka ishize abantu bamusenga bagiye bishwa, barafungwa ndetse bagahohoterwa n'ubutegetsi bwahoze ari ubwa Zaire. Ariko kuri uyu munsi iyi mana ivuga yuko yishimira uburyo abantu bakomeje kuyisenga. Bamwe mu Barundi bavuye mu gihugu cy'u Burundi baza kwifatikanya n'abaturage b'abakongomani bayobokeye Imana yitwa Bulange Tatawa Isererwa binyuze mu mbyino ndetse n'indirimbo babyiniragiye Imana yari ikikijwe n'abakuru 24 basabye abatuye isi kuyobokeye Imana y'umwirabura.
Ewe, icyo nabwira Abanyafurika ku Imana twamenye ni uko boshobora kumenya Imana mu butatu bweranda kandi Imana mu muntu, kuko Imana yavuze tureme umuntu asa natwe. None twereka gusenga gute Imana mu muntu kandi Imana yabuze tureme umuntu asa natwe. Kiboneka ko twebwe dusa n'umuntu Imana kugira yavuze ko tureme umuntu asa natwe.
Ariko aravuga yuko Imana mwamenya ari umuntu kimwe nuko wavuga umurundi wo mukayanza cyangwa umurundi wo mu rugombo.
Ego, Imana twamenye n'umuntu ni nka kurya Yesu nawe ari umuntu yari umuntu we muri Nazareti. None ko twemeye ishengero rya kabiri Yesu Kristu tukaza turisenga duhimba zivuga Yesu y'i Nazareti, Yesu y'i Yeruzalemu. None Yeruzalemu ntihariho, Yeruzalemu hariho, i Nazareti hariho, n'aya masaha hariho. None ni nacyo gituma n'uyu munsi tuvuga ati Tatawa Isererwa ni umuntu kandi arimo ubushobozi bw'Imana.
Gusa abayoboke babwijwe rya Amerika kuri uyu wa gatanu ko nubwo hari intambwe bateye mu gusengera Imana yitwa Tatawa Isererwa bagifite imbogamizi zamwe mu madini yo mu gihugu cy'u Burundi, avuga ko basenga ikigirwamana Hagenimana Beni n'umwe mu bayoboke b'Imana iba muri Congo.
Abayoboke bacu nta ngorane bafise mugabo amasengero niyo atumba, kuko amasengero avuga yuko tudasenga nk'uko basenga. Or twebwe turi katolika, twebwe turi mizirba, twe ntituraporoti, twebwe turaje na eglise Marikia wa Bubembe.
Anwalite Sabimana avuga yuko atari amadini yonyine yo mu Burundi ananiza abayoboke babo, ahubwo n'ubuyobozi bwo mu gihugu cy'u Burundi bwicara buhamagaza abayoboke babo kugira ngo bisobanure uburyo basenga umuntu.
Nagiye usamba mu mabiro yose bambaza ni kuki dusenga umuntu, twebwe ntitwaga dusanganya n'umuntu kuko na Yesu yari umuntu. Ndiye atari umuntu ni mwari kumutera amabuye, mwari gutera amabuye igiti cyangwa ikigirwamana ni mwamuteye amabuye kuko mwabona ari umuntu ava amaraso. Nuko mwo bamusenga natwe niko twamusenga.
None se iyo basobanuriye babyumva gute nk'abo ayo mashengero nabo muvugana?
Nta na kimwe bumva, ahubwo barangwanya mpaka barangwanije kugira ngo bafute isengero. Bararaba personalite civile turafi, twebwe dukorera ku mugaragaro ntitwinyegeza. Personalite civile ya demi tuwa bazoyifuta gute? Kuko inuzenye personalite civile dekreruwa ifutwa n'iyindi, noriyo yindi ntayo bampaye bongira ngo uzofutwa gute?
Iyi Imana ivuka muri teritwari ya Fizi ifite abana n'umugore ivuga yuko isi yose yari ikwiriye kuyisenga kuko ari Imana ya gatatu ibayeho nyuma ya Musa na Yesu. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Baraka Mutara, Kigo Majyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma rero y'iyo nkuru y'umuntu wita Imana muri Kivu y'Epfo, noneho tuje guhamagara abantu basuhuze ababo. Uwa mbere dufite ni Eric. Eric we?
Oui.
Urakomeye?
Ndakomeye cyane rwose.
Uherereye he Eric we?
Ndi Kigali.
Ye, tasha rero?
Murakoze cyane kumara akanya banze kubatinyira.
Yego.
Ndakomeye mande n'insingire rero mu Burundi wacu aho tuvuka. Ndende mu ntara ya Ngozi komine Ruhororo zone Mubanga kumutumba wica munsi y'ikwendi.
Yego.
Ndabona umuryango wanjye rero, umuryango wanjye ugizwe na mama, umugore n'umwana.
Yego bandanya. Yego.
Hanyuma n'abana babo ndabatahije.
Mhm.
Polo zake abo ndabatahije, data wacu Toma ndamutahije.
Yego.
Marume Muganyari ndamutahije, umugore wiwe n'abana Genoveva, Iliasi, Pahuro ngaha mu Rwanda, hanyuma Wini ari ngaha mu Rwanda, turatuye mu Burundi wacu ndatahije. Ngendana Polo.
Yego.
Ndatahije na Gambye Munkowa, ba Fredina, ba Fideli, ba Simeho.
Yego.
Aho ndabatahije.
Nuko Erike we, urakoze cyane.
Mama murakoze cyane kumva kakanya kujya Amerika.
Ye, komera.
Abari mu Burundi bose ndababwiye ati Imana ikomeze kubana nabo kandi ikeme nziza.
Ndizera ko bakumva rwose kuko no ku mirongo migufi bashobora kutwumva.
Akarije mu gusaba kuduha.
Oya, kubera ko ubu ngubu ntabwo tuba twateguye indirimbo, mbese ni ukubahamagara mukavuga ikibiriraho gutyo nimba ariko nabyita, ntabwo rero tuba twiteguye ngo umuntu arasabye indirimbo none ngo tube twayisabye muri discotheque hakiri kare. Umbabarire.
Murakoze cyane banyakubaha Imana ibaheza gire, kandi ndabashimira cyane impamvu mutuba hasi.
Yego, komera Eric we.
Yego.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, noneho duhamagare Ndasigwa. Ndasigwa. Ndasigwa we. Urakomeye.
Murakomeye, tumeze neza kuri rya Amerika.
Yego, turaho rwose, turabishimiye. Ni ukuri hehe se Ndasigwa we?
Ni Lusaka.
Lusaka muri Zambia.
Yego, ntabwo ari Ndasigwa, ni Gasigwa.
Gasigwa.
Yee.
Yee, mbabarira. Gasigwa. Nuko umwanya nuwawe rero. Umwanya nuwawe.
Ni wupenda kuza mubyeyi wanjye ari mu Rwanda. Yitwa Virginia, ntabwo natinya kumuvuga.
Yego.
Na bashiki banjye bose ndabasuhuza, bari mu karere ka Ngororero, umurenge wa Muhororo. Ndakumva twagiye dukorana ahantu hatandukanye muri RWH. Ndakumva inshuti zanjye zose abo twiganye, haba ari muri Eyape Bigogwe, yaba abo twiganye muri kaminuza muri Piyasi, yaba n'abandi bose banzi nkaza kugara mbere. Bose ndabakumbuye cyane, kandi ndabakumbuye mubanahirije cyane. Namwe kandi murakoze kugihuza.
Yee, ndibwira yuko rwose bakumvise ko bakumbuye cyane. Gasigwa, urakoze cyane.
Murakoze.
Yee, umunsi mwiza.
Namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, gahunda Iwanyu mu Ntara, n'akanya ko gusuhuza abo mudaherukana. Kuri telefone dufite Onesfor. Onesfor we?
Sabwe mwaramutse.
Yego, wiriwe nawe?
Yego, niriwe neza rwose.
Uherereye he Onesfor we?
Ndi Lusaka muri Zambia.
Ye, nawe uri Lusaka?
Mu karere ka Chipata Compound.
Ye, umwanya ni uwawe Onesfor we?
Ubwa mbere ndatahije mwebwe na bituze kuri radio yacu.
Yego.
Ndataije Aseri Jombari Bujumbura, ndataije Alexi Nyanzarake.
Yego.
Ndataije Alphonse ari mu Rumonge, ndataije Andre ari Rusaka. Ndataije Antoine Ndoneko ari muri Bene, ndataije Arikade ari Gibrago, ndataije Adrien ari Bujumbura. Ndataije Audrey ari mu Rwanda.
Yego.
Ndataije Lozine iga kaminuza Ikiremba Kibuganga.
Yego.
Ndataije Deni yize Univesite y'u Burundi, ubu akaba ari ino mu Rusaka.
Yego.
Ndataije Deste Gikoko ari no mu Rusaka, agira imigisha. Ama murakoze cyane, namwe mugire imigisha kandi.
Onesiforo, urakoze cyane nawe, imigisha iguhandagareho.
Yego cyane.
Ijwi rya Amerika, noneho duhamagare na Zaki. Zaki? Zaki?
Oui, ça vient alors.
Où est-ce
que tu es? Oui, ça
vient. Où est-ce que
tu es? Oui, maintenant, je suis en train de faire un job à Mouron.
Oui, je suis en train de faire un téléphone à Mouron. Je suis en train de faire un
job à Mouron. Oui, je suis en train de faire un
job à Mouron.
Yego, nawa nifuza gutaka umugenzi ndeyitwa Hermes.
Yego.
Ubundi ayo n'undi yitwa Onesporo ari Bujumbura, hariho na Montreal yitwa Loha ari Bujumbura, na pasha papa mama bari mu Kayanza muri Nora y'igihugu.
Yego.
Na pasha Remy na Ferreti bari Ingozi, aba bose ndabikurije umucyo w'Imana.
Yego, Zaki, urakoze cyane.
Nange murakoze cyane.
Uyu munsi mwiza.
Nange mugire umunsi mwiza. Ndakunda cyane abanyamakuru ba Deutsche.
Abanyamakuru bande? Iyi ni radio ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, ijwi rya Amerika.
Ni sawa. Komera Zaki.
Cyane gusa.
Yee. Inshuti zacu nyine mbibutse yuko muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Gahunda iwanyu mu ntara. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Medi ati Kabibi warantwaye umutima. Inshuti zacu, nahangaha dushoreje ikiganiro cyanyu iwanyu mu ntara. Ndabashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi, ariko rero mumenye yuko gahunda zacu zirakomeza nk'uko bisanzwe. Amakuru rirataha n'ibiganiro bitaha ntibibacike. Muri ibyo bigano nk'uko mubizi harimo Murisanga mumenyereye kuva saa kumi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama. Banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri. Mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yacu.
Abavandanya kudutega amatwi mu masegonda make igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiza iminsi yose kuwa gatandatu kuri iyi saha.